Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwakoze mwebwe mwese mwahisemo radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya gatatu rusama mwaka 2023 musambwe kaze murano makuru twabateguriye mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abantu batatu baritavye imana muri komine ya Rugazi bivuye ku mvura nyinshi hari kuri uyu wa kabiri, bakaba baguwe ko n'umusozi washungurutse inyuma y'iyo mvura. Muraza kuvyumva murano makuru. Umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ushitse mu gihe mu Burundi, hari umufasoni umenyesha amakuru afunzwe yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu atavyemezo byashoboye gutangwa. Amenyesha amakuru bakiyamiriza igikenye ca leta idashaka yuko hoba ubwigenge bwo kumenyesha amakuru, navyo nyine muraza kuvyumva murano makuru. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres kuri uyu munsi amenyesha ko umwuga wo kumenyesha amakuru ariyo nkingi y'intwaro rusange, ugafasha ko abanyagihugu bamenya amakuru yose kugira ngo babone icyo basaba ababarongoye. Nibi nyine twabiteguye muri ano makuru tuca tuja ko idonido mukaje.
Inzamba
turasubiye kubaramutsa. Ano makuru tuyatangurire mu gisata cyo kumenyesha amakuru, inkuru ziryohera ubutegetsi nizo ahanini abanyagihugu babona ko zishigwa imbere n'abamenyesha amakuru bari kugataka ku Burundi. Uko niko bivugwa na bamwe mu banyagihugu baganira na radio Inzamba agateka kawe. Ni kuri uno munsi wari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi yose usanzwe uhimbazwa ku wa gatatu rusama uko umwaka utashe. Abanyagihugu basaba leta guca bugufi ikemera kunegurwa n'amatohoza abamenyesha amakuru kugira ngo ibibazo biri mu gihugu bishobore gutora umuti urama tubategeyo.
Icyambere navuga yuko ni uko mu Burundi ata bwigenge bwo kumenyesha amakuru buhari, kubera ko abamenyesha amakuru nta uburenganzira baronka bwo gushikira amakuru, ntibaronse amakuru n'abajejwe igihugu n'abajejwe kurongora ibisata bimwe bimwe by'ubuzima bw'igihugu. Mbere navuga yuko hariho no gucanishamo kuko ugiye kuraba amenyesha amakuru bakorera ibinyamakuru zigenga ntibaronse amakuru cyo kimwe n'abakorera radio iyi televiziyo y'igihugu. Urumva yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi bukiri ku rugero navuga rwo hasi. Ikindi ni uko abanyagihugu badafite uburenganzira bwo gushikiriza kiri ku mutima rwo kuvuga ibitagenda neza, n'ubivuga bivuga yinyegeje ntashobora kudoma urutoke ku mabi ayatankariya. Icyo cyose kirerekana yuko kumenyesha amakuru bw'ingenge bwo kumenyesha amakuru cyangwa bwo kuyaronsa cyangwa bwo kuyatanga bukiri hasi cyane. Twebwe duherereye dushimishwa n'ukungene ubwigenge bw'abamenyesha amakuru bwubahirizwa ngaha mu Burundi wacu, kuko ugiye kuraba usanga ibinyamakuru twakoresha mu Burundi turashaka kuvuga amakuru atanezeza ubutegetsi. Ibyo turabibona hirya no hino, turabona abatwa ibikoresho, turabona n'ingene udashobora kuvuga wisanzuye umenyesha amakuru kugira ngo atange amakuru akabanza kubazwa ibyo agomba kuvuga ibyo ari byo kugira ngo basanze bitanezereza ubutegetsi bakibabibabona kubivuga. Ubuyayi akabivuga naho atabibabwiye cyangwa ngo bari babibahenze usanga babiruka ko agakiruraga bahise barahunze baragiye. Ntitunezerwa vrema no kugendera ubwigenge bw'abamenyesha amakuru bubahirizwa mu Burundi. Ego n'abarongozi bamwe bamwe ntibatanga amakuru kuko ugiye kubabaza ikinikinikinika kugira ngo ubanza gusaba uruhusha kanaka na kanaka ati mbega ninde yakurungitse ngo mbega useruka ikinyamakuru gihe ije byose urumva mu bijyanye no kumenyesha makuru ije ntibategeza bategeza kubona kuri umumenyesha makuru gusa afite uburenganzira urumumenyesha makuru ibisigaye ibyo kubaza wakurungitse wagutuna ayo makuru ntibategeza kubikubaza ariko uno munsi nibyo bakubaza bikerekana yuko kumenyesha makuru umumenyesha makuru mu Burundi afashwe kutariko ubu amakuru yose ugiye kumbeza avugwa ari amakuru amwe bashaka yuko havugwa aya makuru ashimagiza igihe barongoye ibisate bimwe bimwe by'ubuzima bw'igihugu batemera ko umumenyesha makuru avuga ibigenda nabi batemera yuko avuga amakuru abanyonora itunga ry'igihugu n'ibindi byose ibyo bikerekana yuko abamenyesha makuru batigenga
tashereza leta yuko yoreka kugira ngo ibitagendera bivugwe ibareho n'ibyo bayikosora kuko uba yuko badashatse ko ibitagendereza ubutegetsi bwabo bivugwa batashatse ko amakosa akorwa avugwa bazovuga ayo makosa nyine urumva ntibazo kwikosora ariko bivuzwe n'akaryo kiza gukebura leta kugira ngo ishobore gutwara itwarira bose kandi kugira ngo nayo makosa byakosore
ngo baracara gahatse ku bijyanye no kumenyesha amakuru mu Burundi ku bwa Faustin ndi kumana rongoshira hamwe parse asaba ushikiranganje bwo kubenyesha makuru bushira mu ngiro ukongera bugasohora igitabo kirimo ibibazo n'inyishu byavuye mu nama rukokoma yo kumenyesha makuru yabaye mwaka uheze ku 2024 na 2025 mu nyonyo narijya iyo nama ibahaciye imyaka 10 ni mugihe nkuko twabibabwiye uno munsi wa gatatu rusama ari umunsi muzamakungu wahari ubwigenge bwo kumenyesha makuru Foste Ndikumana
umunsi amakungu yibuka umunsi wahari ubwigenge kumenyesha makuru ishyirahamwe Parseme rifatiye kuko mu kwezi kwa 11 mu mpera itariki 2024 n'itariki 2025 harabaye inama rukokoma ijanye n'ibyo kumenyesha makuru n'abamenyesha makuru iyo nama rero yari isubiye gukora ntaci imyaka 10 izo nama zikora nari baci imyaka 10 ni nama zihambaye cyane mu buzima bwo kumenyesha makuru mu gihugu ninge n'abamenyesha makuru n'imenyesha makuru bikora ningene bibaye iyo nama rero twarayitaze kandi yari yaravuze n'ibintu byinshi bijanye ningene ibya communication byo tera imbere mu ntwaro rusangi bijanye ningene ibya communication byo kumenyesha makuru byushigikira iterambere na cyane cyane mu gushyira imigambi iterambere mu kuyimenyesha cyane cyane abanyagihugu iyo za parasa do development cyane no harajemo n'indi bavuga bati dushaka igihugu izoba giteye imbere mu 2040 ni kiri giteye imbere ku buryo bugaragara mu 2060 ingene ibyo kumesha makuru byushigikira hanyuma bakiba riga n'ingorane z'amenyesha makuru aho zifatiye imigenderanire yakwe kwa amenyesha makuru na leta kugira ibyo kuvuga ngo abanyamenyesha bako ariko barapfungwa bagira gute usanga rimwe rimwe ariko baravuga ati ibyo kumesha makuru mu Burundi birahohota amenyesha makuru canke iki izo vitu izo zishobora kuva mu nzira iyo nama rero yari ingirakamaro hanyuma rero ibyayivuyemo nyine bita marokomandasiyo uwo munsi bya sanitize neza ariko twavuga tuti hayakwiye kucabone ku munsi wo kugira bakorere kuri ibyo bintu kuri ayo marokomandasiyo ku nyisho z'ibyo bibazo hanyuma babijane muri leta leta nayo ibigira ibyayo hacyasohoka rero igitabo cy'amarokomandasiyo y'igihugu hanyuma tuje mu cyo bita planification opérationnelle kugira bya bintu twashikako bize birajya mu ngiro mugabo gushika ubu haraciye amezi 6 izo rekomandasiyo tutazibona zitasohotse ngo zije ku mugaragaro urumva rero haba hari agahagahazi
uyu munsi rero ushitse mu gihe mu Burundi hari umumenyesha makuru Floriane Irangabiye afunzwe azira umwuga wo kumenyesha makuru akaba yaranaciriwe umunyororo w'imyaka 10 Nosamuhozi umuyobozi w'imbonesha kurero nesa aranegura ifungwa ryo menyesha makuru agasaba ko Floriane Irangabiye yofungurwa kuko ataco ari karazira Inosamuhozi
ibyo birerekana neza ko mu Burundi kushirura ibyumviro n'uburenganzira bwo kumenyesha ibyumviro kumenyesha makuru bitariho namba cyangwa biri hasi cyane nta kindi gihugu gifise abanyamakuru ijana bahunze gifise abayobozi b'imenyesha makuru bagera indwi bakira urubanza rwo gufunga umunyororo w'ubuzima bwabo bose ni igihugu cyonyine cyo muri Afrika gifite umukenyezi w'umenyesha makuru afunzwe nibaza ko ibyo atateka na mbabitera igihugu cyacu abayobozi bari bakwiye kwisubira ko Florian Irangabiye bakamurekura kuko tari yatari gutera iki gihugu nta kindi bizana nta kintu kimwe kibashoboye gukorera Burundi ntabyo yigeze ashaka naho yabishaka ntabyo ashoboye nibyumvikana rero ingene afunzwe umubyeyi afunzwe abana biwe batari kumwe nawe nawe nyine afunzwe azira ubusa byose bigasubira bikongera ko uku gutera guhisura mbi igihugu cyacu mu byerekeye gateka akazi na muntu n'uburenganzira bwo gushyikiriza amakuru n'ubusibe byiyumvira turasubiye gusaba leta umukuru w'igihugu kurekura Florian Irangabiye n'ibindi bibazo biriho byerekeye mu mwuga wo kumenyesha amakuru bemere twicare hamwe tubitorere inyishu cyo kimwe n'ibindi bibazo biri mu gihugu ari ngombwa ko abantu baganira kugira babitorere inyishu kuko abantu ntibigera basa ntibigera biyumvira kimwe muri byose icyo gituma ari ngombwa ko bamwe bari kubaraharira kugira batore inzira irashe yuko ibibazo bafitaniye byoga mu nzira kuko kubana ko nta kundi biri ugenda abantu barabana nyine n'abandi bantu
eka no mwishyiramwe muzamakuru oni bavuga ko amenyesha makuru bazwi ko bahagarikira ukuri isi yose igategerezwa kubashigikira ako nakamo ka Antonio Guterres n'umunyamabanga mukuru wa oni akaba agateye kuri uno munsi wa gatatu umunsi muzamakuru wo kumenyesha makuru nk'uko twabibabariye agasaba ko iterabwoba ubwicanyi n'ifatwa ry'agasakisaki bikorerwa amenyesha makuru byohagarara kurikira Antonio Guterres n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe muzamakungu ONU.
For three decades on World Press Freedom Day the international community has celebrated the work of journalists and media workers.
Imyaka 30 iraheze amakungu ateza akazi kabamesha makuru n'abakozi bimenyesha makuru ku munsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Uyu munsi ushira habona ukuri guhambaye kubwigenge bwacu bwose tubukesha ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni nawo mushingi wa demokrasi n'ubutungane. Buduha uburyo bwo kumenya uko dufata ibintu no kubwira ukuri ubutegetsi kuko icivugo cy'umwaka kibitwibutsa ubwigenge bwo kumenyesha amakuru nibwo agateka kazina muntu gahagaze ko ariko rero mu mihingo yose y'isi ubwigenge bwo kumenyesha amakuru burabangamiwe ukuri kuragiramiwe no gutanga amakuru atariyo be n'imvugo z'inzangano zigamije kujuragiza abantu kubitandukanya ibyabaye koko n'ireresi ubumenyi canke ibintazi kubona ibinyamakuru bikomakomeye biguma bija mu minwe y'akagwi k'abantu inkewa amashirahamwe menshi atanga amakuru agahomba hakagwirirana amategeko atorohereza abamenyesha makuru ivyo bituma ubwigenge bwo gushikiriza icyumviro bugabanuka kurusha. Muri umwanya nyene abamenyesha makuru n'abakozi bo bumenyesha makuru barahohotegwa haba mu buhinga ngurukana bimenyi n'ahandi iyo bariko bakora akazi kabo bama bariko barategwa ubwoba bagafatwa baganafungwa. Mu mwaka w'2022 abarenga 67 barishwe ico gitigiri kikaba kirenze ibice 50% uno mwaka. Ibice 3/4 by'abakenyezi babamenyesha makuru barahohotewe biciye ku buhinga ngurukana bumenyi umwe kuri 4 barahohotegwa imbona nkubone. Imyaka 10 iraheze oni ishizeho umugambi w'ibikorwa byo gukingira abamenyesha makuru n'abakozi bimenyesha makuru no kugwanya ukudahana mabi bakoregwa. Uno munsi co kimwe n'indi minsi yahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru isi itegerezwa kuvugira hamwe iti hagarika iterabwoba no kubahohotera, hagarika kubafata no kubafunga kubera akazi kabo, hagarika kubesha no gutanga amakuru atariyo, hagarika kugwanya ukuri n'abakuvuga nkuko abamenyesha makuru bahagarariye ukuri isi yose irabashigikiye.
10 years ago the United Nations established a plan of action on the safety of journalists to protect media workers and then the impunity for crimes committed against them. On this and every World Press Freedom Day, the world must speak with one voice. Stop the threats and attacks. Stop detaining and imprisoning journalists for doing their jobs. Stop the lies and disinformation. Stop targeting truth and truth tellers. As journalists stand up for truth, the world stands up with them.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'agateka kazi na muntu hari kiziga cy'umukenyezi cyatowe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu gisagara cya Rutana ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana. Icyo kiziga cy'umukenyezi cyavuye kimenyekana ko ari umukenyezi azwi ku izina rya Serafine, aho cyatowe munsi y'igiti kivuka hagati mu gisagara cya Rutana impande y'ikibuga cy'umupira w'amaboko basketball. Ababonye icyo kiziga ngo kikaba cyari cyambaye agapira konyine, bikavugwa ko abamugandaguye boba babanje kumushurashuza baraheza baza kumuta ngaho. Uwo mukenyezi w'abana bane ngo akaba yari yabutwe irengero kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere Rusama. Ayo makuru nyene akavuga ko umugabo wiwe azwi ku izina rya Michel atigeze acira no hasi kuva uwo mukenyezi abutwe irengero. Ababanyi bakaba bemeza ko nyakwigendera yari asanzwe abanye nabi n'uwo mugabo, bivugwa ko yoba asanzwe azwi cyane mu kudandaza ibyayura mutwe ngaho mu gisagara cya Rutana. Ikiziga cya Serafina kikaba cyaciye gifubwa n'abakozi ba Croix Rouge bafatikanije n'igipolisi. Uwo mugabo wiwe akaba nawe yaciye ahagarikwa n'igipolisi kumvo z'amatohoza. Umukenyezi yaturuka mu ntara ya Karusi, umugabo wiwe nawe Michel akaba aturuka muri komine Mpinga Kayove iri mu ntara ya Rutana. Abantu batanu barashengeye, cumi n'umwe barakomereka bivuye ku musozi wahungurutse inyuma y'imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi yaguye kuri uyu wa kabiri ni ku mutumba Nyenkarange muri komine ya Rugazi mu ntara ya Bubanza. Abajejwe intwaro basaba abagira neza kugarukira kubarokotse. Ni inkuru tubaza Francine Kanyange.
Abo bantu batanu bapfuye bari mu muryango umwe, inzu barimwo niyo yabaguyeko. Ibyo byabereye ku mutumba Nyenkarange nk'uko amakuru ava mu ntwaro muri komine Rugazi abimenyesha. Abandi cumi n'umwe nabo bari baryamye mu mazu atatu atandukanye yabasenyukiyeko ku mitumba Kibuye, Nyenkarange na Butavuka. Hari n'ibindi byahononekariye ni nk'imiringoti ya Regidezo ijana amazi meza ku Muzinda na Carama. Yarononekaye cyane ku mutumba Bugume n'amahegitari atari make y'imirima yarononwe n'iyo mvura. Abakomeretse ubu bariko bavurirwa ku mavuriro atandukanye ya komine Rugazi. Abandi amazu yasenyuwe n'iyo mvura nabo bari mu mwiheburo udasanzwe. Bahawe indaro mu babanyi nk'uko abajejwe intwaro babandanya babimenyesha. Basaba ababishoboye kugira icyo bafashije abarokotse bari mu kangaratete.
Arakoze Francine Kanyange mu gisata cyo kunguruza abantu. Imyidogo ni yose ku bashoferi bazakuzana imiduga hanze mu gihugu cya Tanzania no muri Kenya. Imvo nyamukuru ngo basaba impapuro z'amananiza imbere yo kuja hanze, bagasaba umukuru w'igihugu kubakura ko izo ngingo z'agahotoro. Inkuru ya Edi Claude Nininahazwe.
Abo bashoferi bigenga baje kuzana imodoka mu bihugu cya Tanzania no muri Kenya bavuga ko bamaze imyaka irenga 50 bakora bene ako kazi kandi atangorane n'imwe bari bwagire. Amakuru dukura muri abo bashoferi avuga ko atanumwe muri bo afise n'urubanza mu butungane yagirizwa ko yoba yarivye uwo mutumye kumuzanira imodoka ari hanze. Ariko ubu ngo hadutse ishirahamwe rifatiye amaboko imugongo. Iryo shirahamwe ririko riburagiza abo bashoferi akazi kabo mu kubatuma impapuro imbere yo kuja kuzana imodoka hanze. Basaba umukuru w'igihugu kubakura ko iryo shirahamwe kugira bakore akazi kabo atankomanzi.
Baradushije kwamananiza ubwo bushikiranganje bujye gutwara abantu n'ibintu buravuga ngo umushoferi yigenga azoriha 50,000. Banyakubaha, tumaze amezi abiri dutanga ayo mafaranga 50,000. Awa mafrangi mbu mionitano baise ngo takite doko mvwa. Tule mela tuwe ya liha. Kukono utezi mbeli gihugu. Ni hawa andi. Muga uwanya kuwa. Hadiri nivire mele yevadi shideko. Hivi nividanye ngona noteri. Noku dakwa noteri chidanya nanyeni nanye modoka. Baduha hivi inu yoko alikia ngubishikira nganji. Gugusaburuhusha. Wanya kuwa. ibyo bintu rero ugiye kubisaba ushobora kumara n'indwi zibiri utarakironka ubwo ruhusha rwo kujya I Tanzania. Twebwe rero icyo twasaba leta turemeye gutanga amatagisi nk'uko abandi bayatanga, kandi leta tuyibwire urage iryo shyirahamwe amafaranga bariciye imiliyoni zibiri ku mwaka. Mugabo twebwe abashoferi bigenga ugi Dar es Salaam ukagaruka ukareba 50,000 ku kwezi, hari igihe hinjira imodoka rijyana ngaha muri kino gihugu cyangwa zirenga warewe se nka 50,000 ku kwezi ku bashoferi ijana, utusanga leta yinjiza nk'amafaranga atari munsi miliyoni 5 ku kwezi. Ibyo byose twebwe twarabyemeye kuko gutereye igihugu ibyo byacu ko turabakodira igihugu. Twe twashaka rero banyakubahwa cyane cyane umukuru w'igihugu umushikiranganji wa mbere n'abagize leta yiwe badufashe nk'abana bafashe nk'abana babo, badukure ko ayo mananiza y'amadosiye da kwa noteri sindigenda ugiruku intumbero irimwe ariyo kuriha ayo mafaranga 50,000 twaremeye kuyariha banyakubahwa.
Abo bashoferi bavuga ko atangorane bari bwigere bagira, kandi ko aribo bazana imodoka zose zaba iza leta iza gisirikare cyangwa iza gipolisi hamwe n'iza bikorera ibyabo. Kubera ayo makenga yose uruganda rwa Radio Inzamba ntirurashobora kuronka abo mu bushikiranganji bujejwe gutwara abantu n'ibintu kugira batange umuco kuri icyo kibazo.
Arakoze Edi Claude natwe ingaje zosozera n'amakuru twari twabateguriye. Turabashimiye mwebwe mwese mwaduteze yombi. Ndashimiye abamfashije kuyatororokanya Jean Marie Ndabashize mwari kumwe. Ndabikebanuye na butaha.